Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kane, itariki 26 z'ukwezi kwa kane, mwaka w'2018. Muri studio ya Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze mwese.
Ngiye kugirisha inama abasanzwe bari muri amashyirahamwe y'abantu mu guhamba ari zononekaye kugira ngo turabikorwa twakora kugira ngo tusubize uko yari imeze. Ari uwabuzuwiwe boza bakarabumbure ko nafashanye.
Uyu ni Leopold Ndayisaba, umustanere wa komine Gihanga mu ntara ya Bubanza, avuga ku myuzure y'amazi yateye kaburi ku mpanda. Iyo nkuru hamwe niyerekeye umukuru w'igihugu cya Tanzania yashikirije ijambo ejo mu nama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, asaba ko indyane za politike zihitana ubuzima bw'abantu zohera, hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Tubahaye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Uraho neza Aloise.
Urakoze Oriana. Tuyahereye kuyavuga muri Tanzania. Leta ya Tanzania iriko iragerageza kuburizamwo imyiyerekano yatumwe ko kuri uyu wa kane itumbereye kwiyamiriza amategeko ahunyanga ubwigenge ku banyepolitike hamwe n'abamenyeshamakuru. Amategeko yashinzwe kuva Perezida John Magufuli ashikiriye ubutegetsi haraheze imyaka itatu. Abategetsi ba Tanzania bagabishije abategura kujya mu mabarabara muri icyo gihugu kuri uyu munsi wa kane. Icyo gihugu rero cyo muri Afrika y'ubuseruko kandi kimwe mu bihugu byo ku mugabane wa Afrika bitekanye. Iyo myerekano itekanijwe kandi no mu ambasade y'icyo gihugu ahari mu makungu harimwo naha muri Washington. Imyerekano iteguwe kuri wa kane ku itariki 26 z'ukwezi kwa kane, aho icyo gihugu cya Tanzania gihimbaza umunsi w'ubwiyunge igihe Tanganyika na Zanzibar byaje hamwe. Magufuli yagabishije ko abajeje umutekano biteguriye guhangana n'uwo wese ahava yitabira icyo yise imyerekano iteye kubiri n'amategeko. Imyerekano nk'iyo rero ni na kandi abantu bihumbi n'ibihumbi baragize imyerekano ku munsi wa gatatu ejo mu gisagara cya Johannesburg mu gihugu cya Afrika y'Epfo, hari mu ntumbero yo kwiyamiriza umugambi washikirijwe na leta werekeye umushahara udashobora kujya munsi abakozi bahembwa ku isaha. Leta ya Afrika y'Epfo ifise umugambi wo guhemba abakozi idolari imwe n'amasenti 60 ku isaha. Yamara uwo mugambi waranebaguwe n'abantu batari bake mu kuvuga ko uwo mushahara wo ku isaha uri hasi cyane. Martin Kalagi akora mu gisata cy'imodoka avuga ko uwo mushahara uteye isoni, akavuga ko ari umushahara w'abacakara. Muri Afrika kandi abayisilamu 11 bo mu bwoko bw'abahausa barishwe n'isinzi ry'abantu bari batwayiwe n'ishavu mu gisagara cya Makurdi ni ku murwa mukuru wa leta ya Benue hagati muri Nigeria mu kwihora igitero cyakozwe ku rusengero cyahitanye abantu 18. Ayo makuru yatangajwe ejo ku munsi wa gatatu n'ubutegetsi bw'iyo leta. Ku munsi wa kabiri niho abapadiri babiri ba Katolika hamwe n'abayoboke babo 16 bishwe mu gitero cyagabwe ku isengero aho bari mu misa mu mihana y'i Mbalone ni ku birometero 50 va mu gisagara cya Makurdi. Icyo gitero cyagirizwa rero aborozi nk'uko igipolisi kivuga. Amareta yo hagati muri Nigeria yama yabayemwo gutana mu mitwe hagati y'abarimyi b'abakristo hamwe n'aborozi bagwiriyemwo abayisilamu bafa ubutaka hamwe n'amazi. Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yabwiye abashinga amateka ba Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa gatatu ko yifuza kubona Amerika igumye mu masezerano mpuzamakungu abuza Iran kubandanya gukora ibikorwa by'ibirwanisho bya nucléaire. Mu ijambo yashikirije inama nshinga amateka na nkenguza amateka zikoranye, Emmanuel Macron yavuze ko igihugu cya Iran kidakwiye guhabwa akaryo na gato ko gutunga ibirwanisho bya nucléaire. Nkuko yabibwiye Trump mu mubonano bagiranye ku munsi wa kabiri muri White House, Perezida Macron yasabye ko ibiganiro byoshika ku yandi masezerano mashasha n'igihugu cha Irani ku bibazo guko ico gihugu kiriko kiragerageza misile mu bikorwa kirimwo bya gisirikare kudurumbanya Siria, Yemen, Libani na Iraq. Ariko perezida wa Irani Hassan Rouhani ku munsi wa gatatu ejo yaranse ayo masezerano mashasha canke ico cyose cohindura aya hasanzwe yaganiriwe ko igihe kirekire n'ubwongereza, Ubudage, Uburusiya, Ubushinwa, Ubufaransa hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri iyo nkuru nyene chancelier w'Ubudage Angela Merkel azogira urugendo rw'imisi rw'umunsi umwe rw'akazi aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa gatanu, akaba akurikiye mugenzi we w'Ubufaransa Emmanuel Macron yaramaze iminsi itatu mu rugendo nk'urwo aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izo ngendo za abategetsi babiri zibonwa nk'utwigoro barimwo two kugondoza Perezida Donald Trump ngo ntabavanure n'amasezerano ya nuclear na Irani kandi yorohereze ibihugu by'umuryango w'umwe bwa Buraya mu kubikura kw'amatagisi ku bidandazwa by'ibyuma bya acier na aluminium. Naire Gardina n'umuyobozi w'ikigo citiriwe Margaret Thatcher yabwijwe rya Amerika ko yiteze ko Merkel azanye ingufu zirenze za mugenzi we w'Ufaransa mu kugondoza leta ya Donald Trump. Mukurangiza makungu yemeye kuzotanga miliyaridi z'amadolari zine n'ibice bine yo gufasha Siria hamwe n'ibihugu bibanyi byakiriye impunzi uyu mwaka. Ivyo bitangazwa n'umutegetsi mwishirahamwe mpuzamakungu ONI, ariko amafaranga yemeye ni make kuyarenga ku miliyaridi indwi zikenewe muri uyu mugambi.
Arakoze Aloise Bigirimana kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi yadushikirije. Ubunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Umukuru w'igihugu cya Tanzania yarashikirije ijambo mu nama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. John Pombe Magufuli yabahamagariye gufasha bimwe biboneka kugira injyane za politike zihitana ubuzima bw'abantu mu karere zihere. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Mu ijambo ryiwe, umukuru w'igihugu cya Tanzania yibukije abashingamateka baserukira ibihugu bitandatu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ko ari bo babwirizwa kubera abanyagihugu abavugizi kugira ngo ingorane z'umutekano bafise zihere. Jean Pombe Magufuli ati nta na hamwe mufise muhungira ingorane zabo muserukira mu karere kose. Yanavuze n'ikibazo cy'imigenderanire itifashe neza.
Nao wajibu wa kuzishughulikia. Tuna matatizo ya migogoro. Nenye ndani ya Afrika Mashariki mnafahamu.
Ati nimemubwirizwa kuzitorera umuti. Hari njyane z'intambara. Murahazi namwe hari intambara zihitana abantu. Ikindi n'ubumwe hagati y'Abanyafrika y'ubuseruko guhera ku bakuru b'ibihugu, abashikiranganje, abashinga amateka n'abandi, cyane cyane abanyagihugu bato bato. Aha rero mwacafise akazi kanini dushikaho dukundana tukaba abavukana koko. Naryohewe ndavye ingene mwicarana. Narinzi konza gusanga hari utugwi tugwi, ariko nasanze muvanze ibihugu byose. Hama twizerane mu karere dushike naho twiga indimi z'ibindi bihugu dusangiye akarere tukavuga tuti
mwaramuse na mahoro urakomeye. Aho tukapiga Kirundi mwiriwe na mabugu urakomeye n'umuhira barakomeye. Aho tukapiga Kiganda mwibare nyo sego mwibare nyo.
Jean Pombe Magufuli yanavuze ikibazo cy'ubutunzi yibutsa ko akarere gatunze ariko abanyagihugu batabona inyungu ziva muri ubwo butunzi.
Ibikwazo vya kibiashara na uwekezaji pia bado vipo. Hizo
ibindi bijanye n'ingorane z'ubutunzi no guhanahana ibidandazwa ziracari nyinshi. Hame n'ibindi rero bibangamiye abanyagihugu bacu, na hanyu kubikura mu nzira kuko murabavugizi babo. Hiyongera ko rero no kubura amahingurira kwiye. Turafise ubutare, ubworozi, inzahabu, igitoro, ariko raba mu bihugu bimwe bimwe ntaza nk'akarorero muri Sudani y'Epfo harabakokeza intambara kugira ngo bagume babyitwarira. Ugasanga ubutunzi dufise abanyagihugu ntibaburiye mu mahoro.
Wananchi walio ndani ya East Africa Community.
Abashingamateka barashimiye umukuru w'igihugu cya Tanzania, nabo nyene bemeza ko bafise uruhara rukomeye mu gutora umuti w'ibibazo biri mu karere. Honorable Denis Namara no Muganda.
They organized the problems of East Africa and Africa in general.
Ni twebwe nyene tubwirizwa gutora inyishu izo ngorane kuko zibabaza ibihugu byacu uravyo mpunzi abicwa canke n'ibindi biza naho ataretwe bidufise umuti wa nyuma turafise ico twoterera gikomeye kugira ngo abanyagihugu b'ibihugu byacu babeho mu mahoro. Ikorwa vy'inama nshingamateka vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu ca Tanzania biriko bibera I Dodoma ku mugwa mukuru wa politike w'ico gihugu. Umukuru w'igihugu yaciye aha umubonano umukuru w'iyo nama nshingamateka Martin Ngoga kugira ngo bavugane ibindi bibazo bihanze akarere n'ingene vyotorerwa umuti. Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Arakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru. Tuve muri Tanzania tuje mu Rwanda inyuma y'umunsi umwe ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA cyatse iradio ubuntu butangaje uburenganzira bwo gutangaza amakuru mu gihugu nyiniyo radio akaba n'umuyobozi wayo Pastor Greg Shoff yahaye ikiganiro abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu yemeza ko agiye kwitura sentare ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Asunta Kaboyi arabidushikiriza
itangazo ryasohowe n'ikigo ngenzura mikorere RURA kuri wa kabiri byavugaga ko RURA yafashe icyemezo cyo kwambura uburenganzira bwo gutangaza makuru radio Amazing Grace Christian Radio ariyo yitwa radio ubuntu butangaje mu rurimi rw'ikinyarwanda. Iki kigo cyafashe uyu mwanzuro nyuma y'amezi hafatatu iyi radio yihanangirijwe ku kiganiro yatambukije amwe mu mashyirahamwe aregera uburenganzira bw'abagore yemeza ko iki kiganiro cyari kigamije gutesha agaciro umugore. Nyuma y'umunsi umwe RURA ifashe umwanzuro wo gufunga radio Amazing Grace cyangwa ubuntu butangaje nyiri iyi radio akaba n'umuyobozi wayo Pastor Greg Shoff yahaye ikiganiro abanyamakuru. Pastor Shoff yavuze ko atemera amagambo yatambukijwe n'umuvugabutumwa Nicolas Nibikora mu kiganiro cyatanzwe cyatambutse kuri radio ye ko adakwiye kuryozwa icyaha cy'undi ndetse no gufatirwa ibihano nta nzira y'amategeko biciyemo. Nyiri radio ubuntu butangaje yanabwiye itangazamakuru ko atemeranya na RURA imuhatira gusaba imbabazi no kwemera icyaha kandi we ngo akabona binyuranyije n'amategeko igihugu kigenderaho.
RURA ordered me to apologize for Pastor Nicholas. So I told RURA. Number one,
aragira ati nabwiye RURA nti icya mbere ntabwo ndi Pastor Nicholas, izina ryanjye ni Pastor Shoff. Pastor Nicholas agomba kwisabira imbabazi. Icya kabiri, Pastor Nicholas ntabwo yigeze ahamwa n'icyaha, nta batangabuhamya bumviswe, nta rubanza rwabaye mu rukiko. None RURA irashaka konsaba imbabazi mu izina ry'umuntu ukiri umwere. Uyu muyobozi wa radio ubuntu butangaje avuga ko guhera ku munsi w'ejo azitabaza inkiko. Ati nitubona umucamanza w'umunyakuri tuzatsinda, natabawe tuzatsindwa. Nubwo hategerejwe umwanzuro uzava mu rubanza, abari basanzwe ari abakozi ba radio ubuntu butangaje bo kugeza ubu ntibazi aho bazerekeza.
Je nitwa Rama Apollinaire nkaba nakoraga mu ishami ry'ibiganiro hano kuri radio ubuntu butangaje. Ushobora kuba ukorera ikigo kigahagarara, ntabwo wenda ari twe ba mbere n'abandi bigenda bibaho baho. Ubwo nyine ni ukomereza ahandi ubundi buzima. Nubwo urabizi muri uru Rwanda biba bitoroshye, ariko dufite icyizere ko ubuzima ntabwo ari ahangaha burangiriye.
Bigaragara akazi ko gasa n'agahagaze, mu gihe gahagaze rero nta kindi dukora uretse gushakisha kandi karamuka kabuze nabwo. Tugashaka ibindi bintu burya muri iyi si bibaho. Iyo ibibazo bije ntabwo umuntu agomba guherana muri ibyo bibazo, agomba gushaka ikindi akora cyatuma imibereho ikomeza bisanzwe. Ntabwo twari tubyiteguye kuko ikosa urwego bari babigejejeho, ntabwo twari tuzi ko byagera ku uwo bafata umwanzuro wihuse bene aka kagene ngo bahite bafunga radio. Ni ibintu bidutunguye ntabwo twari tubyiteze.
Mu mezi atatu ashize nibwo ikigo RURA cyari cyahanishije iyi radio kuba yafunga by'agateganyo iminsi 30 idatambutse ibiganiro byayo ndetse kwishyura miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda ndetse no gusaba imbabazi kubera ibiganiro byari byatambukijwe kuri iyo radio bivugwa ko bisebya umugore. Ibi bintu ntibigeze byubahirizwa na radio ubuntu butangaje, maze RURA ifata umwanzuro wo gufunga iyi radio burundu. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Arakoze Asunta kuri iyo nkuru. Tukiri mu Rwanda mu karere ka Ruhango mu murenge wa Byimana mu bumanuko bw'u Rwanda, haravugwa imvura idasanzwe yaguye mu ndwi iheze yonona imirima y'abanyagihugu. Abo banyagihugu batakambira leta ngo ibafashe kuko bavuga ko bagiye kwicwa n'inzara. Eric Bagiriwusa yagiye kuraba uko icyo kibazo cyifashe muri ibi bihe mu karere k'ibiyaga binini habandanya kuvugwa imvura idasanzwe tumutega amatwi
twagiye kubona tubona biturutse hakurya yabisuma cyane ariko wa kane biraza byaguye iminota 30 haza amahindu gusa namvura namba nakijojo bakizamo amahindu yamaze iminsi 3
umwe mu baturage wo mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda aratekereza ijwi rya Amerika ibyabagwiririye kuwa kane w'icyumweru gishize tariki ya 19 z'uku kwezi kwa kane aho amahindu yaguye iwabo mu kagari ka Mahembe imyaka yose ikangirika ku buryo bugaragarira amaso utereye amaso imisozi urabona amasaka wagira ngo ni imbingo nta mababi intoki ibishyimbo imyumbati ibijumba n'ibindi wagira ngo babisutsemo amarike abari bateze amaramuko kuri ibi bihingwa bibateye impungenge
kurya nk'ubu wari ufite nk'akukumbati keze amahinda kagashwanyaguza ubu niko akura gusa akarya ariko adahinga uhano hari imigozi iteye ubwuzu uvuga ngo ngiye kurima igisambu nkitera imyumbati n'imigozi ubona ukuri ibijumba byawe none umugozi ntawe wabona umwumbati ntawe wabona uharimo n'ibishyimbo ariko urabona hari ikintu kirimo igitoki gihagaze munsi rero ngo ntikinashya cyo kubera amahinda ubu kurya ni ibintu bigoye ahubwo se bizanarangira ryari ubu nuko uzongera guhinga ibishyimbo bizera mu kwezi kwa mbere
kubageze mu zabukuru nabo ngo ibintu bari babiherutse nk'uyu musaza uri mu kigero cy'imyaka 80 y'amavuko
ibi bintu biheruka muri ruzagayuru itere umva ntashaka nta kijumba nta kumbati ye umuntu yajya gatungwa akavuga ati ndabona n'agakati ko kunywa urutoki urabona ukuntu bimeze birumye urabona ibintu bizashyira bikazagenda gute
ingaruka zizakurikira ibi ni inzara ku bari bahinze bagasaba ko hagize icyo ubutegetsi bwabafasha bwatabara hakiri kare
ahubwo ni ukudushakira ubufasha nk'uko twakira ubufasha nk'amwe mu kare ko mubigenza
ubufasha butabonetse
ni gupfa n'inzara ngo twite niso nakubwira ngo umumpeshe tuzaba tubigitse
icyo dusaba ni badutere inkunga nabura akaduha nk'ibishyimbo imvura yazagwa neza tukongera tugahinga naho ubundi nta mbuto tuzabona ikindi nta mwumbati tuzabona nta n'imigozi tuzabona ubuse tuzatungwa n'iki
yewe kugira ni ikibazo nabwo harimo n'ababurara badafite amikoro twaburaga icyumweru kimwe ngo dutangire dutonore ibishyimbo none ibishyimbo byararangiye nta n'uzajyamo n'umunsi umwe
kurya byo twabaye tubyibagiwe nta kigenda ese ko nta kazi wakora ute ugeze atereka da
abaturage baganiriye n'ijwi rya Amerika baremeza ko uretse n'imyaka yabo yangiritse bikabije kubera aya mahindu hari n'amatungo n'umuntu babigendeyemo mu cyumweru gishize n'ingingo ubuyobozi bwa Byimana bwahamirije ijwi rya Amerika ko ayo mahindu yamaze iminsi 3 yararitse ku misozi icyakora ku buyobozi bw'umurenge wa Byimana bwo bukavuga ko busanga nta ngaruka zidasanzwe zizabaho kugeza ubwo abaturage bazicwa n'inzara ikizabaho ngo ni igabanuka ry'umusaruro ritari ryitezwe uyu ni Bwana Nsanzabandi umunyamabanga nshingwabikorwa mu murenge wa Byimana
usanga bitagoye cyane ntabwo twabyita inzara uyu munsi turakomeza gufatanya no gufatana y'amazi iyo nta yindi imvura ijyanye n'amahindu cyangwa se ngo isenyende byari bimaze kugerwaho ntabwo bihinduka inzara gusa nanone ntabwo twakwitega ko umusaruro uzaba uko wari umeze kuko twawuteganyaga imyaka yari imeze neza ntabwo umusaruro ugera ku gipimo gishimishije nk'uko cyari cyitezwe niko tubibona
aha mu murenge wa Byimana mu majyepfo y'u Rwanda kandi haragaragara igisenge cy'amashuri abanza ya Mugomba cyasakambutse kubera umuyaga udasanzwe wo ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu kugeza ubu umuryango umwe w'ishuri urateranyiramo abanyeshuri bagombye ko bigira mu miryango ibiri Madame Mediatrice Mushimiyimana umuyobozi w'iki kigo cy'amashuri abanza Mugomba aravuga ko bifite ingaruka ku banyeshuri bari kwitegura ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza no ku barezi babo
ingaruka birimo kugira icya mbere ni ubucucike bwinshi nyine buri muri ayo mashuri abana bimurewemo nk'umwaka wa gatandatu byabaye ngombwa ko amashuri abiri yigira mu cyumba kimwe kandi n'abana baba barimo gutegurwa kuzakora ibizamini bya leta ubwo rero bishatse kuvuga ko abana ntibiga neza kuko ntibisanzuye abarimu nabo baravunika kuko kubwira abana benshi biragorana
Bwana Nsanzabandi yizeje ijwi rya Amerika ko bari gukorana n'akarere ka Ruhango mu gusakarira ishuri bitarenze mu cyumweru kimwe
bakoze na devi y'ibikenewe ndetse mu gihe kitarenze mu cyumweru gitaha haza bakozwe uburyo bwo gusubizaho kiriya gisenge kugira ngo abana basubire mu mashuri yabo biragoye kuyigira uyu munsi kuko urasanga abana bajya kwiyaranja mu yandi mashuri bakagira ubucucike ariko tubirimo turimo turabikora mu buryo bwihuse ku buryo abana baza gusubira mu mashuri
kuva imvura yatangira kugwa bidasanzwe imaze guhitana ababarirwa muri 70 mu gihugu guhose imaze kandi kwangiza amazu abarirwa mu 300 amahegitari y'imyaka asaga 1500 n'ibindi ubutumwa bwa minisiteri y'ibiza no gukangurira abantu batuye mu manegeka kuyimukamo no gufata amazi y'imvura aturuka ku mazu nk'umwe mu miti yo gukemura ikibazo aha bagira ubusa ijwi rya Amerika Iruhango mu majyepfo y'u Rwanda.
Arakoze Eric bagira ubusa kuri iyo nkuru. Tuve mu Rwanda, tuje mu Burundi, tukivuga kandi kumvura idasanzwe muri ako karere k'ibiyaga binini, imyuzurire y'amazi yarateye itongo ry'abapfuye ryo ku mpanda muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Abaja kuraba kumva z'ababo zatwawe ntiboroherezwa. Mugenzi wacu Fidelite Ishatse arabidushikiriza.
Itongo ry'abapfuye ryo ku mpanda riri nko ku metero 15 uva mu gisagara ca Bujumbura. Ikiyobari kuri igihugu 5 igaye ntaza bubanza na cimitoke z'umuraro ku bushire burengero bw'Uburundi. Ije cyo nonekaye kiri haruguru y'ibarabara ku ruhande rw'uburyo zanye Bujumbura. Musenyeri wa komine Gihanga cyo bwije cy'u Amerika nuko izo mva zatwawe n'amazi y'imvura yaguye kuva ku munsi wa Mungu kuko aho yahora cyari hazibiwe. Aho ni mu gihe ikoga cyo gusana iryo barabara biko birakogwa mu gihe cy'imvura. Leopold Ndayisaba.
Kubera ko bari kwarikora mu mvura hariho byononekara bitewe nuko amazi abura haca na cyane cyane yuko hari uduserege tuba turi mu barabara amabize cyane cyane teza kuba hari kugira ngo asohore amazi ariko gutega abandanya agenda ariko urabona ko byagoranye kuri amabize yugaye nasho twituma rero aya mazi yaciye abandanya akurikirana ku mbure ahamanuka ashashikira hano hari zinomva haruguru y'ibarabara.
Uyu mutwe wamenyesha kandi ko icyubutirwa ari gukingira abanyagihugu wa mucungaro y'izomva hamwe n'abahita kuri iryo barabara mu kuwapoma imiti kugira ngo bice imigera ishobora gutera indwara z'umusigaye by'abantu bahambwe. Ibyo nabyo agashikiriza ko bamaze kubikorana nabo mushikirangajwe amagara y'abantu. Uburinganye bw'ahatwawe n'amazi hamwe n'igitigiri cy'imva zasizutse ntikiramenyekana nayo kumva zimaze kononekara. Ubwo Leopold Ndayisaba ni kibazozo kigira hamwe nabo mashira hamwe akora ibyo gufuba abantu.
Ngiye kugirisha inama abasanzwe bari muri ya mashyirahamwe y'abantu mu guhamba ari zononekaye kugira ngo turabikorwa twokora kugira ngo tuyisubijutse uko yari imeze ari uwabuze uwiwe boza bakaraba bumbure tubonafashanya kuko si n'ubwa mbere ntigiye bubaka izomva amazi kononekara ahize iminsi ngaha baragaruka bakongera kuzukora neza twama turiko turafashanya ubu dusaba ko tubanza tufashanya
naho abahanze ababo bariko barahamagarirwa kuja kuraba uko izomva zabo zifashe zikorwa coroshe imva zonye ne twashoboye kubona nizari haruguru y'ibarabara kuko zozo uri kure washobora kubona izeremba mu bidenge y'amazi hamwe zibonekesha imisaraba gusa kwera ibindi bice byazo byari byibiye mu mazi. Twegereye iruhande rwo hepfo y'ibarabara aho rero imva zononekaye n'iziri hafi y'ibarabara kugira ngo zishikire ubanza guca imbere mu mva ariko gushikira izo mva ntibyatworoheye. Twasanze hasigaye hariho abantu bazicungera tubabwiye ko tubamenyesha amakuru baswamye kuziraba. Icyo batubwiye nuko tutaheza gusaba uruhusha kwa musanyeri w'iyo komine. Twabwiye ko musanyeri duheje kuvugana kandi ko yaduha uruhusha gukorera aho hantu. Bashira tubwira ko atari we wenyine abibibwiriye badashobora kutureka ngo turengane. Tukagerageje guhamagara musanyeri kugira ngo atange urwo ruhusha. Telefone yiwe yahamagara ntawitaba. Ibyo se twenyine byabaye ko hari n'undi muntu twawe yavuye kuraba imva y'umubyeyi wiwe nawe nyine yatubwiye yuko yahatswe.
Nangiye kuraba ko imva y'uwanje ikimeze neza ngize ndashika aho uwanje shingu nakenda kurikirwa n'abantu bari bambaye impuzu zisanzwe barandira nubwo babambaza byinshi sho narinje gukora nico naringamije ikambere bashye naho basupa mu telefone baraba ko atamasara muno banafashe n'amasara muno narafashe eko jewe sivyo byari byabindi njye pambwira ko ndi muwasi bigihugu kuko benshi baguma banza gufata amasanamu kacha yarumikira kuringa ngurukira mumenye ibishobora gucapfuza igihugu. Ambwira ko n'isi yose umuntu wese agomba kuza kuraba uwiwe ategezwa guca imwe bita muri pomfine bakamuha uruhusha akongera aracamo kwa musitaneri hama akabona kuza hiyo muganda bonye mengi ibyo bintu nibirebire.
Amaze gutanga ibimuranga bakabona ko izina ryanditse ku mva ari rimwe mu mazina y'ababyeyi biwe ariko ikirangamuntu yabahaye bahavuye amurekura. Uyu munyagihugu atera kamo leta ko ugiye kuraba imva y'uwiwe yokoroherezwa.
Gucunga imva nticyari bibi nubwo ari bishasha ariko kucushira mu iterabwoba ku bantu baje kuraba babo kenibaza ko ata politiki irimo umuntu waje kuraba ku imva yiwe yasambutse. Mu gihe rero leta yobona ko atakiri kirimo ibyo bintu ntibabivaneho nambara abantu baje gucungera imva babigisha ukuntu bacungera batarinze guhamura abantu baje kuraba babo.
Itabo ryafuye ryo ku mpanda rihambwamwo ibice kinshi abanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura no mu 2005 ryatewe n'imyuzurire y'amazi. Rero n'abanyagihugu bahisemo gusubira guhamba ababo kubera ko ibisigaye byabo byari hejuru. Ku mpanda muri komine Gihanga Fidelite Ishatse Juju Amerika.
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 2750 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11,905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika Radio ya
Tukivuga ku mikino y'umupira w'amaguru igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere ku mugabane wa Buraya mu nkino za kimwe mu cya kabiri zabaye muri yindwi mugenzi wacu Fidel Niyongabo aradushikiriza ibijyanye n'iyo mikino
Urakoze Oriane mu kiganiro cy'inkino cyo muri gitondo turavuga ku nkino za mbere za kino cya kabiri z'igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya aho mu rukino rwabaye ku munsi wa kabiri umugwi Liverpool wo mu Bwongereza watsinze umugwi AS Roma wo mu Butaliyano ibitsindo 5 kuri 2 naho mu rukino rwabaye ejo ku wa gatatu umugwi Real Madrid wo muri Espagne watsinze umugwi Bayern Munich wo mu Budagi ibitsindo 2 kuri 1 inkino zigira kabiri zizohuza iyo migwi ku munsi wa kabiri n'umunsi wa gatatu w'indwi iza ndi kumwe na Jumaine Bizabishaka umurundi akurikiranira hafi ivyerekeye inkino nkaba nashaka kumubaza ukugene aravye urukino rwo ku munsi wa kabiri hagati ya Liverpool na AS Roma rwagenze imbere yuko tuvuga kuri Real Madrid na Bayern Munich muri make wabonye rwagenze gute
urukino ntamake rwari igisho kuraba ureje cyane abakinyi ba Liverpool bari wabo mu rugo bashigikiwe n'abafana babo barerekanye ko bafite ishaka ryo gushika ku kintu muri rusange urukino rwari rumeze neza
naho witegereje urukino rw'ejo kwa gatatu hagati ya Real Madrid na Bayern Munich
n'urukino rusano rutunguye gato turebye ukuntu Bayern yakina igumana umupira nini nabo bagize ibibazo by'imvune hakiri kare nibaza ko twari kubona ibyo tutabonye mugabo nago nyine kwa rukino rubere igisho naho abakinnyi bamwe batigaragaje nka Cristiano Ronaldo abantu benshi babazi ko ari byo ashobora guhindura muri rusange rwa rubere igisho dutegereze mu nkino zo gusubira zo gukura namo kandi mu ndwiza no twogira icyo tuvuze kinini
mu ndwiza ku munsi wa kabiri Real Madrid izosubira ihure na Bayern Munich mu gihe ku munsi wa gatatu izoba Liverpool izosubira guhura na AS Roma witegereje urabye inkino za mbere hagati y'iyo migwi mu nkino zigira kabiri ubona ari zihe ekipe ubona zifite amahigwe izihe club ubona zishobora gushika muri mu gice cya nyuma
turebye mu ndwiza mbere nko kuri Liverpool naboneka ko bafite ishaka ryo gutsinda naho amaze iminsi bitangaza mu mupira w'amaguru urebye nka Roma ukuntu yakuye mu Barcelona yari yatsinzwe 2 kuri 1 mu match ya mbere kuba dosura gukora ibyo bitangaza bakoze ino munsi ukaza ukaraba Real ukuntu yakinye ino munsi hame yo bandanye kintu kerne ikagarukana bakinyi ba barashobora kugira ingorane mugabo umuntu mwanya reka mbe natanze amahigwe kuri Real na Bayern ndata tanga 50-50 mugabo ku rukino rwa AS Roma na Liverpool rizobandanye
abantu benshi barakunda kubona icyo bita suspense mu gifaransa habonetse umugwi abantu batari biteze ushobora gushika mu gice cyanyu mugashobora no gutsinda uwo mugwi ubaye umwe wabuwe
ndabona ko biri kumukweze ko akosa yabaye kuri Barcelona Liverpool yarayabonye nibaza ko batogenda gukora amakosa nkayo inka yabaye kuri Barca baratsinze ibitsindo bibiri bafite umwizero ko bashobora gutsinda bitatu iwabo kwita zoborohereza nibaza ko Romario yoba igiye muri finale itunguranye
reka turindire turabe inkino zigira kabiri zo mu ndwi iza hagati y'iyo migwi yombi uko ari ine isigaye muri kimwe cya kabiri yari Jumaine Bizabishaka umurundi akurikiranira hafi vyerekeye inkino turako turavuga ku nkino z'umupira w'amaguru za kimwe cya kabiri ciganwa ry'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya zabaye ku munsi wa kabiri nejo ku munsi wa gatatu turagushimiye kuri iki kiganiro urakoze
sawa namwe murakoze
arakoze mugenzi wacu Fidel Niyongabo kuri iyo nkuru aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri kino gitondo muri studio i Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza Imana ibahezagire murakoze
Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.